nkuko byabaye handi abitavye ibiganiro bihuza abarundi bose mu ntara ya Ngozi bategerezwa kwishura ku kibazo kimwe gusa kigira giti tanga umuti ubona ko ukwiye gukoreshwa kugira mu Burundi intwaro rusangi itsimbatare no kuvuga demokarasi irama ibyifuzo byashikijwe ahandi n'ubu byagumye bigaruka ni nko guhindura ibirizwa shingiro ibiringo bigenerwa umukuru w'igihugu bigakugwamwo
bijya biringo by'umukuru w'igihugu mu ibirizwa shingiro byagomba gukurwaho umukuru w'igihugu akikurirwa n'abanyagihugu igihe babonye bati ntakiturongoye neza kandi ntakidukorera neza umwaka wa mbere mu myaka itanu niwo gupanga ibikorwa umwaka wa nyuma nawo uhereza buri gihe wakajagari nawe muce mwumbwira rero iyo myaka itanu hayimariye ntawe yigira amara
agatogwasa icyegera cya mbere cy'umukuru w'inama nshingamateka n'umukuru w'umugambwe FNL itemewe na leta yari yitavye ibiganiro mu ntara ya Ngozi asanzwe avukamwo kubwiwe gushyira imbere inyungu y'igihugu vyoza ubwa mbere ariko kandi akabona ko nuko imigambwe ikora vyotunganywa neza
imigambwe n'ukuntu ikora n'ikindi giteje ingora imigambwe mu Burundi ari imigambwe 43 mugabo miro imigambwe 43 woza kuraba wosanga hari imigambwe iriho kwizina mugabo itagira abantu wanyu mwene iyo rero ishobora kugira inyifato yo gukora nk'abacangero igashobora no gushyigikira ibidashyigikirika kujya yirongere inyungu zayo aba baba ariko barayishinga cyane bayishinze ntubagonze ibindi wewe urose icubahereza bavuga ati ibindi wewe bananya nta ngorane
abatari bake basavye ko atamuntu yokwegurirwa ubukenguza amateka bw'imyaka yose ari uko gusa yabaye umukuru w'igihugu
bakavuga rero yuko ubaye umukuru w'igihugu igihe uhavuye ucyuguma ubu umukenguza amateka ariko amatwa dusumira n'abariyo n'abari umengo ntacyo badufashije giteye ubwoba icyo kintu cyovanwa mu ibyirizwa shingiro kugira ngo umusenateri azohore aje atowe n'abenegihugu nk'uko bisanzwe nta muntu yafashe ubutegetsi ku nguvu yari akwiye guserukira abarundi mu nama nkenguzamateka ni vya bindi byo gukwegera twe
barasaba ko ibibanza vya politike bitogabugwa hisunzwe amoko
ngo umukuru w'igihugu ngo abaye ngo umuhutu ngo cyegera kiwe cyambere ngo umututsi ugasanga ibivyo vy'abantu tuzi ko turi muri demokarasi umuntu yatowe aba yatowe nyine
ikindi cyagarutswe ko n'abatari bake ni icyifuzo cy'uko amakambi y'abateshejwe izabo ari hagati mu gihugu kuva inyuma y'intambara yo mu 1993 yofutwa
ikindi ni iki kijyanye n'amasite y'abateshejwe izabo ari mu iki gihugu twese twarabonye yuko ariho havuye abagwanyi bagiye barateza akaduruvayo hirya no hino mu gihugu ayo masite ku by'ukuri abo bantu barakwiye gutahanwa
twagomba rero dusabe leta iziraba ingene zitunganye ukundi gusha icyo kintu bita amakambi y'impunzi cyangwa ntibanashaka naje naho ndahaba iraba ingene ukundi kundi izohava icyita
ibikorwa rusange byahora bikorwa n'ubushaka harabasavye ko vyoba itegeko
ikindi naco mbona nuko gukora ibikorwa rusangi mu iki gihugu cacu byo bitegeko ndetse utabikoze agahanwa
ibiganiro nk'ivyo bihuza abarundi bose mu karere k'uburaruko vyari kubirabera no mu ntara ya Muyinga Ingozi Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika.